kuri mikro nyine washyize hamwe ibiganiro amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangire ijambo. Ndabasuhuje bakoze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mudukurikira kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro dusangire ijambo uyu munsi ndaha mikoro mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera mu Rwanda.
Etienne Karekezi, urakoze kuduha akanya. Chote bagenzi na mwese muteze amatwi iradio Ijwi rya Amerika, turabaramukije tubifuriza n'ikaze muri kino kiganiro dusangira ijambo. Kuri mikro muri kumwe na Pierre Claver Niyonkuru. Uyu munsi tuja gushimikira ku ruhara rw'abarundi baba mu makungu mu iteramire ry'igihugu cabibarutse. Raporo y'ibanki y'isi yose yerekana ko ku mwaka uheze abarundi baba hanze y'igihugu barenga gato 300,321. Barimwo abagiye kwiga, abakorera amashirahamwe mpuzamakungu, abagwizatunga batwaye imitahe mu bindi bihugu, abanyeshure na bamwe mu mpunzi canke abimukira. Iyo raporo ivuga ko abo barundi bitwa abo muri diaspora barungika mu gihugu cabo amafaranga arenga gato 45,600,000 y'amadolari ya Amerika ku mwaka. Vyumvikana ko umwe arungika mu gihugu ciwe ayarenga gato amadolari 145. Iyo raporo yerekana ko umunyarwanda, umunyakenya canke umutanzaniya arungika inshuro zirenga 10 zayo ku mwaka. Ishirame ryigenga Partenaire pour la paix et la prosperite rikorana n'igisata ca ONU kijejwe ubutunzi n'imibano mu gutanga intererano, ico bita mu gifaransa statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, ryashize habona naryo raporo yerekana ko iyo ntererano y'abarundi baba mu makungu idahagije. Andre Nikwigize, umuyobozi nshingwabikorwa w'iryo shirahamwe rifite icicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Nk'uko mubizi ku isi hose, haba mu bihugu biteye imbere canke mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, uruhara rw'abimukira baba mu mahanga, imwe bavuga mu Gifaransa diaspora, ni runini. Ibihugu byinshi bifata abimukira bavyo nk'isoko y'ubutunzi, isoko ry'ubumenyi mu iterambere ry'ibihugu. Twihweje biharuro dufise mu mwaka w'2020, imfashanyo abimukira b'abarundi bari mu mahanga baterereye igihugu cabibarutse igera kuri 45,000,000 z'amadolari y'Abanyamerika. Turavye gitigiri c'abimukira b'abarundi, ni ukuvuga ko buri mwimukira aba mu mahanga atanga amadolari angana n'145,000 buri mwaka. Twebwe tubona ko iyo mfashanyo ikiri ntoya cyane. Turabivuga twihweje ubushobozi bwabo bimukira. Turabivuga kandi turavye ukugena bimukira b'ibindi bihugu bifasha ibihugu byabo, haba muri kano karere cyangwa ahandi. Akarorero, umwimukira wa Kenya aterera igihugu ciwe c'amavukiro amafaranga gera ku madorari 400,000 ku mwaka. Umuganda nawe aterera amadorari 1,800,000 ku mwaka. Umutanzania amadorari 1,300,000, umunyagwana amadorari 600,000. Murumva rero ko umurundi atanga make gose. Ivyo bivuze iki? Ivyo bivuze yuko umurundi w'umwimukira ari mu mahanga arafasha niko umuryango wiwe wasigaye Burundi, kugira bifashije mu vyerekeye bifungurwa, mu vyerekeye indero y'abana, mu vyerekeye kwivuza, ariko ntibafasha igihugu cabo c'u Burundi mu ngorane z'iterambere gifise, cane cane muri ibi bihe abarundi bakenye, cane muri ibi bihe abarundi bashonje, muri ibihe Uburundi buriko busaba imfashanyo mu makungu. Itandukanirizo rero riri hagati y'Uburundi n'ibyo bihugu mvuze haruguru ni iri. Ibyo bihugu byashizeho politike zitomoye zo guha icicaro abimukira bavyo baba mu mahanga mu buzima bw'igihugu, eka mbere no mu migambi y'iterambere birabahanuza imigambi bakayikorana. Aho bimukira bagaterera uburyo bwo kurangura iyo migambi, aho bikenewe ibihugu byabo bikabatumako kugira baze guhanura, kwigisha muri za kaminuza, kuvura mu bitaro abagwaye, eka mbere no gukoresha ubuhinga bize mu mahanga n'ibindi. Ariko mu Burundi kuva kera abari ku butegetsi bamye babona yuko abimukira b'Abarundi baba mu mahanga batabashigikira, ahubwo bakabita ko ari abanyapolitike batavuga rumwe na leta iri ku butegetsi. Abimukira b'Abarundi baba mu mahanga bari mu migwi ibiri, haraberekana ko bashigikiye leta iri ku butegetsi, naho bababona ko hari ibintu bitagenda, haba ibyerekeye intwaro ibereye, haba gusahura itunga ry'igihugu, haba mbere gukoresha nabi iryo tunga, ariko bagaceceka. Hari n'undi mugwi rero w'Abarundi bashikiriza ivyiyumviro vyabo byo kugena ubutegetsi buriho bwoshiraho intwaro ibereye kuri bose, bwoshiraho imigambi itomoye y'iterambere no kugwanya ubukene, ingene boreka gutoteza abanyagihugu. Abo rero leta ibafata nk'abasi b'igihugu mbere ko bakorana n'abakoloni kugira basambure igihugu. Ariko rero igitangaje nuko iyo migwi uko ari ibiri nta numwe uterera leta mwirangurwa ry'imigambi yayo. Ntibaterera leta kuko batizeye ingene izo ntererano zokoreshwa, ntibaterera leta kuko batagishwa inama ngo bagire ico bavuga ku ntwaro ibereye canke ku iterambere ry'igihugu cabo. Ntibaterera leta kubera iyo leta babwira ko ari abasi b'igihugu, ko bakorana n'abakoloni, ko ari abamenja n'ibindi bidashimisha yaba abo babibwirwa canke n'igihugu.
Nabo biruko urunani rw'Abarundi baba mu makungu diaspora rwego ruvuga ko intererano yabo ari ntangere mu iterambere ry'igihugu. Jean Berkimas Manirakiza nitegeye cyutwara diaspora y'u Burundi, uyu asanzwe ari nawe harongoye igisata c'imigambi. Kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika, Manirakiza aragaruka ku migambi myinshi barangurira mu Burundi, harimo kwitaho bantu nikora, kubaka amashuri, amavuriro n'ibindi.
Diaspora ndundi irafise uruhara rukomeye mu iterambere ry'ubutunzi bw'i Burundi. Iyo tuvuze ubutunzi bw'igihugu, umuntu ntiyoraba ahanini ku rwego rw'igihugu canke ngo arabe bimwe bita macroeconomie. Umuntu atangurira kubiraba mu ku rugero rw'imiryango, imiryango mito mito. Ugiye kubiraba rero Abarundi benshi baba hanze nibo bafashije imiryango yabo, nibo bafashije imiryango bavuyemo. Kiye mu Burundi imiryango myinshi ifise abantu inchuti ziba hanze, usanga ari imiryango ifise uburaro bwiza, usanga ari imiryango iborohera kugira ngo barime bimbure, baronke ibikoresho, baronke abakozi, baronke amase, ugasanga barafise umwimbu umeze neza, ugasanga barafise ingene barungika abana ku ishuri, ugasanga abana barize. Iterambere rero mu miryango ni ikintu gikomeye mu iterambere ry'igihugu. Iyo rero niyo ntererano ya mbere jewe novuga yuko diaspora ifasha mu butunzi bw'igihugu. Hanyuma iyindi ntererano ni yica mu mashyirahamwe amwamwe y'Abarundi baba hanze. Murazi yuko Abarundi baba hanze bagiye barashinga mu bihugu barimwo amashyirahamwe atari make abahuza. Ayo mashyirahamwe rero usanga afite ibikorwa arangurira mu Burundi, ibikorwa bitandukanye. Hariho amashyirahamwe afasha mu byerekeye indero, hariho amashyirahamwe afasha mu byerekeye uburimyi, hariho n'amashyirahamwe afasha mu byerekeye ubuvuzi, ugasanga hari ahantu hariho udusantre de sante, amavuriro. Ibyo byose rero ugasanga ni ifashanyo diaspora iterera mu iterambere ry'igihugu. Hariho n'abandi washaka ku giti cyabo, usanga n'abanyine bafite ibikorwa bitandukanye barangurira mu ntara zitandukanye. Hari ububatse nk'abubatse amazu yo kwakiriramo abantu, amahoteli canke n'ibindi bikorwa usanga biri kubirateza imbere, biteza imbere imitumba. Hanyuma hariho n'abandi ba muri diaspora tuzi bagize imirwi y'imvukira mu ntara. Iyo izo mvukira rero usanga zifashanya imvukira ziba hanze ziri muri diaspora zirafashanya n'imvukira zo mu Burundi n'abajejwe intwaro mu Burundi mu bikorwa bitandukanye, nko mu byerekeye naho nyene indero, nk'iyo habaye nk'ingorane ugasanga barikoze kuri izo mvukira zirafashije mu bikorwa bitari bike. Jewe hariho ibiharuro mpora mbona bavuga ngo ni ibiharuro byatanzwe na Banki Mondiale byerekana amafaranga diaspora irungika mu Burundi buri mwaka, ugasanga bariko baragereranya n'ibindi bihugu bibanyi, bakavuga yuko Burundi aribwo diaspora ndundi ariyo itanga amafaranga make. Ivyo vyoshoboka mugabo jewe ndavye izo statistike batanga, ivyo biharuro batanga, je ndabona yuko atari vyo, kubera ko amafaranga Abarundi ingene barungika amafaranga bayacisha mu nzira zitandukanye. Kuko Banki Mondiale igiye kugira ivyo biharuro, gutohoza ivyo biharuro, baraba gusa arya amafaranga yarungitswe biciye mu mabanki canke mu zindi mu bindi bigo bizwi, ushobora gucamwa ukagira icyo bita traceability, ukamenyera amafaranga aho yaciye. Ariko rero hari izindi nzira nyinshi cyane Abarundi bacishamo amafaranga kugira ngo bafashe, hanyuma no kugira ngo usange amafaranga ashitseyo ari menshi. Murazi yuko kubera ikibazo cy'amadovize mu Burundi, abenshi mbere bashaka ari abacisha amafaranga mu bihugu bya Tanzania, ugasanga yinjiriye muri Tanzania cyangwa muri Congo cyangwa mu Rwanda, amafaranga agaca mu bihugu duhana imbibi, ugasanga abo bayarungikiwe barinze kujya bakakuja kuyatora cyanke bakaba bafise ubundi muhaca yabarungikira. Ibyo rero urumva aba batohoza ibyo biharo, urumva ni nk'uko baca barabakwaye amafaranga yinjiye muri icyo gihugu yaciyemo, mugabo ukuri ari uko ayo mafaranga abagiye kwinjira mu Burundi. Kandi muri iyi myaka iri inyuma izo nzira zirakoreshwa cyane, ku buryo rero amafaranga, ndazi ko amafaranga Abarundi barungika mu Burundi ni menshi cyane. Ngo Banki Mondiale ivuga yuko muri kino gihe bavuga yuko Abarundi baba mu mahanga boba bangana n'ibihumbi 1,320,000 barenga gatoya, ariko twebwe twibaza yuko ahubwo birenga, kubera kuva mu 2016 ibiharuro vyangana n'ibihumbi 360,000. Tukaba rero tuzi yuko inyuma yaho hari abagiye barinjira, ntibagabanutse, hari abagiye barinjira. Uburyo rero ivyo biharuro twibaza yuko bishobora kuba vyababa ahubwo ibihumbi 400. Urumva rero abo bose iyo bagiye benshi baratuma amafaranga, ugiye kuraba iyo batuma mu mwaka rero usanga ari menshi, kandi ayo mafaranga arafise icyamara.
Yamara umuhinga mu by'ubutunzi abona ko iyo abanyagihugu baba mu makungu baterereye igihugu cyabo, urarwabo rushobora kuruta n'ifashanyo igihugu gihabwa n'amakungu. Faustin Ndikumana atwara ishyirahamwe Parsem avuga ko ayarungikwa n'Abarundi atangana n'ingene nabo bangana.
Mu bisanzwe amahera ya bita diaspora, amahera arungikwa n'abanyagihugu baba bari hanze b'igihugu bakomokaho bakarungika mu gihugu bavukamwo, n'amahera afite akamaro kanini cyane rwose. Mbere n'ibiharuro by'ibyegeranyo byiza nk'inkuru y'isi yose byarerekanye yuko ku isi amahera arungikwa n'abanyagihugu baba baragiye gupagasa hanze bagasubira bakayarungika iwabo, amafaranga bayegeranije hamwe arasumba ry'amafaranga bita imfashanyo aide publique au développement. Umva tuvuze ngo zifasha zitangwa n'amakungu arizo zikomeye kumbe amahera atangwa n'abanyagihugu bari hanze y'ibihugu byabo bavukamo kandi mu bavukamo niyo menshi. Urumva rero bifite akamaro kanini iterambere ry'igihugu bavukamo. Ndetse hano n'igihugu bigeze kwerekana bita Somaliland amahera y'amadovize yinjira mu gihugu cya Somaliland arungikwa n'abadiaspora donc n'abantu n'abanyabo muri Somaliland bari hanze basanze yegereza umuriyaridi w'amadolari asuba amahera Burundi buronka ngo ariko burarondera mu mfashanyo hanze ha muri abyo no muri Afrika do West hajya muri Afrika mu burengero murabona ko amafaranga za Senegal za Mali muruha vya Haiti inyukora amahera ya diaspora y'abanyagihugu b'ibihugu by'abari hanze usanga ari menshi cyane. Urumva rafite akamaro kanini kuko muri cyo gashaka tuti hako n'ubundi bwo kwita ko ari abanyamahanga baze nk'ibya investment direct étranger nuko byiza abo banyamahanga nyine bagenda bayitwarira mu bihugu by'iwabo. Mugaha mu Burundi tumaze kubona intambamizi hari ku buryo amafaranga ya diaspora tagira utaboneka cyane mu yera kamaro kanini ubwa mbere abarundi benshi baje hanze n'abarundi kenshi usanga bagenda umengo n'impunzi zisanzwe za gukora utuzi duto duto mugaba handi usanga ari abantu bagiye gukora ubuzi bukomakomeye kwigisha kugira iki usanga abantu amahera menshi bagiye ubucyo kubera bari kalifiye bize cyane usanga aya mahera batoriwabo n'ubutundi bw'icyo gihugu kuba baraye abanyagihugu babo bagiye gukora akazi bagacazararungika hanyuma rero bagateza imbere imiryango yabo bashobora kurungikira amahera bagatuma abiwabo biga bagira gute bashobora kubaka amazu amaserite do batima amarokazi y'abantu barashobora kugira amapoje bakubaka bagatanguza amahinguriro mashasha bashobora gutanguza ikaba bakubaka ibikorwa by'iremezo byinshi cyane usanga bifise akamaro bakayumvise mu by'ubuvuzi bakubaka amashuri ama universite bakafasha kabarundi kuko abanyagihugu boza baraja mu bihugu byabo mugabo rero ino rero kubera benshi bagenda umengo ni nk'imuca nk'ari nk'ingurane bagize usanga kumbura uburyo zaruka ntibushemera cyane ngo buboneke. Ikindi naco nuko n'aba bari hanze urabona amahama mu Burundi aracafise ingurane za cohesion nationale usanga kenshi batumvikana nibagiye hamwe ntibicare hamwe ntibarengere ibatandukanya kwa tusanga rero ingufu zirasanzaye ntiziheza ngo zije hamwe ngo zishobore gushaka ku kintu gikomeye. Urumva haracara gahaze nibaza koko turi bunyinshi kugira ayo mafaranga ashobore kugira akamaro igihugu cy'u Burundi kuko n'abarundi bene wacu abari hanze bagize ico batera mu iterambere byufasha gusumba cyane naba rero nko mu Burundi hoho tufite ikibazo cy'amadovize amafaranga y'agaciro mu bisanzwe igihugu diaspora ikomeye cyane nta kibazo cy'amafaranga y'agaciro gishobora kuba kuko bararungika amahera hanyuma na leta ikaza ikaborohereza igafata ingamba zotuma banifuza kuza kwemvisa ngaha mu gihugu cy'iwacu. Ariko mu Burundi abana nini n'amvira maze za fere ntirakomera cyane ku buryo usanga n'umurundi wenyine ashobora kuzarifuza kuza kugira emetsi nino nibaza rero yuko aje ibintu wo kwicarira ibingizi zikava mu nzira kugira igihugu cy'ubuntu cisununure.
Ibi diaspora y'u Burundi iragwa ikagaruka ikavyemera ishimikira cyane cyane ku bumenyi n'ubuhinga abo Barundi baba hanze batagaruka ngo babukoreshe mu gihugu cyabibarutse. Abo ni nk'abanyeshuri baje kwiga hanze hanyuma ntibasubire aho bataye uruzogi. Jean Berike Masumane rakiza
jewe sinovuga yuko iyo ntererano ikwiye kubera ko uravye ubushobozi buri muri diaspora ni bwinshi cyane. Muri diaspora hariho incabwenge nyinshi, hari abantu bafise ubuhinga, hari abantu bamaze kuronka ubunararibonye experience bakuvana mu bihugu basanze babayemwo, ntibarashobora kuja hamwe kugira ngo ubwo buhinga ubwo bumenyi n'ubwo bunararibonye babufashishe mu iterambere ry'igihugu. Muribuka muri uyu mwaka harabaye mu Burundi koraniro cyari rikomeye gose ryahuje incabwenge z'abarundi hamwe n'abategetsi b'igihugu barabira hamwe icyo botera intererano botanga kugira ngo bafashe mu iterambere ry'igihugu. Haravugiwemo harapfunditswe ingingo zitari nke, aho rero tukabona yuko ari intambwe nziza kugira ngo icyo kintu gitere imbere, kandi abo bantu bari muri diaspora bagire icyo bofasha mu iterambere ry'igihugu. Icyo ni cya mbere. Hanyuma ikindi gushika ubu tubona duhagaze ni uko abo Barundi bari hanze boja hamwe bagakorera hamwe, nk'uko tubivuga muri diaspora ndundi yuko twese twoja hamwe tugakorera hamwe tukagira ngo tukagira urunani mu bihugu bitandukanye. Hariho imigambi irikirakobwa ubuge kubira amusherekeye inyubako, hariho barabubaka inyubako ziriko ziratera imbere mu Burundi, hariho n'imigambi yo gushinga amabanki ya diaspora hamwe n'ibindi. Hanyuma ikindi ni uko turiko turiga ingene diaspora ndundi yogira uruhara rukomeye mu ishyirwa mu ngiro rya wa mugambi w'iterambere w'igihugu birya bita Plan National de Développement 2018-2027. Iyo ntererano diaspora itanga turabona yuko idakwiye, hariho byinshi bikwiye gukorwa, kandi turiko turitunganya. Ahubwo dusaba ko n'abandi bose boza tukaca hamwe, ariko rero haracyabuze ibyo navuga cadre legal, amategeko ubona yuko yoza akingira umurundi aba hanze agakingira n'ivyiwe.
Abo batibuka guteza imbere igihugu cyabo umukuru w'igihugu abita ko basa n'umukobwa yacikiye. Evariste Ndayishimiye ahamagarira ibihugu bibahaye indaro kubirukana. Perezida Ndayishimiye yabitangaje itariki imwe y'uku kwezi kw'indwi igihugu cibuka imyaka 60 iheze cikukiye kikikura ko bakavantara.
Ikindi nsaba makungu, hariho imvugo yatunyegeye kandi yanyegeye ibihugu byose byacuzwe mu bukoloni, ni ingwara yuko abanyafrika badakunda Afrika yabo. Abize amashure bose bashaka kujya guteza imbere ibyo bihugu byateye imbere. Nagira nsabe rero ibyo bihugu bireke kutwiba incabwenge zacu. Twebwe mu migenzo y'ikirundi umukobwa agiye kuba kugwiriwe batamukoye tuvuga ko yacikiye kandi mu muryango w'ikivume. Natwe rero abo inzo ncabwenge z'abarundi ziri wanyu tubafata yuko bacikiye. Mwebwe rero mwabacikije nimuduhe inkwano canke mubaturungikire, nimuduhe inkwano kuko bariko bakorera mwebwe kandi aritwe twabigishije. Bigishijwe mu mahera y'abarundi, abarundi bararunda bariko barondera amahera kurihira abanyeshure bahejeje amashure baca baja guteza imbere ivyo bihugu biteye imbere. None rero ntivyabidukunda, nibiduhe inkwano canke nibavuge bati natwe nimugende gukorera iwanyu mutere imbere nk'uko natwe duteye imbere. Ikindi nosaba amakungu, mu bihugu vya Afrika umuntu arakora ikibi ngo nzoca mpungira ngo mu bihugu vyadukolonije. Turabasavye ntimusubire kwakira abantu batera akajagari mu bihugu vyacu, nimubareke bahanwe n'ubutungane bw'ibihugu vyacu.
Muri abo abenshi batse ubuhungiro mu bihugu bitandukanye, Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya intererano yabo ingene ingana, maze tuvugana n'imwe mu masosiyete irungika canke yakira amafaranga aja mu Burundi. Umwe mu bakora muri iyo sosiyete ikorera mu karere ka Afurika y'ubuseruko yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ku kwezi arungika mu Burundi amafaranga ari hagati y'ibihumbi 15 na 20 vy'amadolari y'Amerika. Yatubwiye ko amenshi ari ayo gufasha imiryango yabo igihe habaye urubanza rw'ineza canke rw'inabi n'ibindi. Amenshi ava mu Barundi bahungiye mu Rwanda, i Buraya na Canada. Aha niho ishyirahamwe Partenaire pour la Paix et la Prospérité rifatira mu kwemeza ko leta yari ikwiye guha ikibanza gikwiriye abo Barundi baba hanze kugira ngo baterere mu iterambere ry'igihugu. Andre Nikwigize.
Abo bimukira b'Abarundi uko bisanze mu bihugu by'amahanga kose barakunda igihugu cabo, bagishakira ineza, kandi nta n'umwe atifuza ko cokogorora kikava mu njyane kimazemwo imyaka irenga 60 ngo gitere imbere nk'ibindi bihugu byose. Nta politiki irimo rero. Yabo bimukira bateye akamo baba bashaka guhanura leta nk'abandi banyagihugu bose, naho baba bari mu migambwe itandukanye. Icambere na mbere na Barundi, ingorane rero ziri muri leta uno munsi nuko leta iri ku butegetsi idashaka kwiyegereza abo bimukira. Nishaka kubagisha inama nk'abana b'Urundi. Leta ishaka kubakumira.
Hari Abarundi batari bake bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagiriza diaspora ko iri mu kwaha k'ubutegetsi, ko ari cyo gituma ibyo bakorera mu gihugu cyabo badashima kubicisha mu rugo runani rw'Abarundi baba mu makungu. Diaspora yo yishura ko atakundi yokora idakoranye na leta ibihari, kuko ariyo yabarungitse gukorera canke kwiga hanze. Yamara Jean Berkimas Manirakiza arahumuriza ko ugo rutoba ugwitwazo gwo kudasubiza amaso aho bataye uruzogi kuhateza imbere.
Abo bantu nagirangira ngire icyo ndababwira. Ubwa mbere ho nuko diaspora ndundi ni ihuriro ry'abarundi bose ridacagura umugambwe, ridacagura ubwoko, ridacagura idini cyangwa ridacagura amamuko y'umuntu. Muri diaspora ndundi harimwo abahutu, harimwo abatutsi, harimwo n'abatwa. Ahubwo bavuga ibintu nk'ivyo no kudatahura kubera iki? Kubera ko yubuze mu bisanzwe diaspora. Diaspora ni umuntu wese yavuye mu gihugu cyamwibarutse akaja kuba mu kindi gihugu cyamwakiriye ku mvo zitandukanye, naho kwirirwa ndagaruka ngaha, akaba bayeyo bikwije abikurikije amategeko uyo muntu hamwe n'uruvyaro rwiwe, mugabo akaba yaragumanye ubucuti n'imigenderanire n'u Burundi aricyo gihugu cy'amamuko cyangwa cyamwibarutse. Ako kantu rero karakomeye kugumana ubucuti n'imigenderanire, kuko umuntu yagiye akaca yiyonkora ku gihugu cyanke akaja kugira ibindi bintu atari iby'ubucuti, uyo muntu mu bisanzwe si umudiaspora. Kumu diaspora ni wa wundi yipfuriza ineza igihugu ashaka kugiteza imbere. Ubishaka utabishaka usanga uri kurakorana n'intwaro, usanga uri kurakorana n'abajejwe intwaro. Abari ku butegetsi rero bakaba bari kubarakurikiza politiki y'umugambwe watsinze amatora. Ivyo rero niko bimeze, si mu Burundi gusa, hose niko bimeze. Dutegerezwa gufashanya na leta kugira ngo tugire dushike ku ntumbero twiyemeje yo gufasha igihugu mu iterambere, yo guha iteka, yo kwambika, yo guha iteka igihugu cyatwibarutse.
Mu gice cya Afrika y'uburengero ibihugu bitari bike birafise ubushikiranganji bujejwe abaturuka muri ivyo bihugu baba mu makungu. Ishirahamwe ry'ivyo bihugu CEDEAO ryerekana ko intererano yabo ari ingirakamaro, ndetse ko niyo umunya Cote d'Ivoire canke umunya Senegal agiriye ikibazo mu makungu, leta y'igihugu ciwe yihutira kumwitaho no kumutabara kuko izi akamaro kiwe. Nchuti bagenzi, namwe mwese mwari muduteze abiri, aniho hagarukiye kino kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi. Tubibutse ko twashimikiye ku ruhara rw'Abarundi baba mu makungu mu iterambere ry'igihugu cyabibarutse. Kuri mikro mwari kumwe na Pierre Clavier Niyonkuru, mugiraho muba mwubahwe.
Turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru, namwe aho muri hose mutwumva ndabashimiye. Mbatumira kandi kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu, ibyifuzo n'amakuru. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Radio Yanje, Radio Yawe,
ushinge ku makuru nyakuri ya yeah, ya yeah. Ijwi rya Amerika.